ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri internet turi kuri wayishatu radio yacu voa.com. Ndabasuhuza mbaha ikaze muri aya makuru kuri mikro muri kumwe na Jeff Mutagoma. Ingingo z'ingenzi bakozi bo mu nzego z'ubuzima mu Burundi bamaganye icyemezo cya leta cyo kubashyira mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 60.
Mu gisata cy'amagara y'abantu kuva mu mwaka w'2009, abakozi bose bo muri icyo gisata baja mu zabukuru bakwije imyaka 65. Byaje ari uko habaye ibiganiro na leta. Uravye ukuntu byagenze, haragiyemo ikintu cy'agasuzuguro.
Belance Kizimana kuri Rwunge rw'amashyirahamwe arebana n'iby'ubuzima mu Burundi, FNSS. Kongo na Afrika y'Epfo byiteguye gusinyana amasezerano y'ubufatanye mu byo gutabarana. Muri Kenya umutekano wari wakajijwe kuri uyu wa gatanu ubwo habaga imyigaragambyo yahamagajwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kwamagana imisoro yatangajwe na leta nshya. Urusiya burakurikiranira hafi ibiganiro bya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'uwa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Ejo kuwa kane, perezida wa Repubulika ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko afite umugambi wo gushyira umukono ku masezerano yerekeye umutekano n'igihugu cya Afrika y'Epfo Fidel Niyongabo. Afite inkuru irambuye.
Mu kiganiro yahaba amenyesha makuru ari kumwe na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku mugwa mukuru Kinshasa, Tshisekedi yavuze ko ayo masezerano ashobora kuzoba yerekeye gufashanya mu byerekeye kwivuna umwansi. Perezida Tshisekedi yavuze ko amasezerano yerekeye kwivuna umwansi y'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu manuko SADC yoba akarorero. Yamara nta birenga aho yamenyesheje, yavuze ko bazomenya ibirenga aho mu minsi n'indwi biri imbere. Repubulika ya Demokrasi ya Kongo na Afrika y'Epfo vyompi biri mu ishyirahamwe SADC rigizwe n'ibihugu 16. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku ruhande rwiwe yemeye kubandanya gufasha Kongo mu bijyanye no gutorera inyishu ibibazo by'umutekano muke n'ubukene. Yavuze ko biteguriye igihe cyose gufasha Kongo nk'uko babikoze muri kahise. Yatangaje ko bazokomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi mu gutera igikumu ku masezerano ku bijyanye n'umutekano n'ukwivuna umwansi. Imigwi itwaje imigwanisho yaragiramye ibice bitari bike byo mu buseruko bwa Kongo mu kiringo cy'imyaka 30. Kongo yagerije inshuro zitari nke u Rwanda kurushyigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23, ni kirego u Rwanda ruhakana.
Ibihugu bigize umuryango wo gutabara na OTAN byatangaje ko byiteguye kuzakira Ukraine mu bihe biri imbere. Nanone Fidel Niyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe kuri wa gatanu n'umukuru wa OTAN Jens Stoltenberg mu kiganiro yahaba amenyesha makuru imbere y'inama y'abategetsi b'ishyirahamwe OTAN yo muri uku kwezi. Stoltenberg yatangaje ko iryo shyirahamwe yiteguye kurungika ubutumwa butomoye buvuga ko rifatanye mu nda kandi ko agasomborosa k'Uburusiya atacu kazoshikako. Stoltenberg yasiguye ko abategetsi b'ibihugu n'amareta bigize ishyirahamwe OTAN bazokwemeza ingingo zitari nke zizotuma Ukraine ikomera kurushiriza. Stoltenberg yatangaje ko yiteze ko abategetsi b'ibihugu n'amareta bigize OTAN bazosubira kwemeza ko Ukraine izoba igihugu kinywanyi cy'iryo shyirahamwe kandi bazokorera hamwe mu buryo bwo tuma Ukraine ishyika ku migambi yayo yo komererwa muri OTAN. Bitegekanijwe kandi ko abo bategetsi bemeza umugambi wo gufasha mu kiringo cy'imyaka itari mike Ukraine mu bya gisirikare hamwe no gushyiraho urwego ruhuza OTAN na Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky azokwitaba ibirori byo kugurura ubwo rwego rushasha. Bitegekanijwe kandi ko abakuru b'ibihugu n'amareta bigize OTAN bemeza umuhango mushasha wo kongereza intererano y'amafaranga agenewe kwivuna umwansi. Bitegekanijwe ko iyo ntererano izorenga ibice 20% by'ubutunzi bw'ibyo bihugu bisanzwe bisabwa gutanga muri iki gihe.
Fidel Niyongabo kandi abategetsi b'Uburusiya batangaje ko bakurikirana hafi ibiganiro perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ateganya kugirana na perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Uburusiya burakeka ko ibi biganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiye kugirana na Istanbul biza kuba bikomeye kuri bo n'ubundi turacyari kumwe.
bitegekanijwe ko abo bategetsi bombi babonana kuri uyu wa gatanu mu gisagara cha Istanbul mu biganiro imbere y'umunsi ugira w'amajanatanu kuva Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine mu bugizi w'ibiro vya president w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abamenyesha makuru ko bariko barakurikiranira hafi ibiva muri iyo biganiro yavuze ko barindiye kumenya ibizoba byaganiwe ngo ni ibintu bikomeye cyane kuri bo. Peskov yatangaje ko Uburusiya bushima imigenderanire myiza bufitaniye na Turkiya kandi bushima utwigoro twa President Erdogan two kuba umuhuza mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Peskov yavuze ko Erdogan yagize utwigoro dukomeye cyane akatari gake mu ntumbero yo guhagarika ibibazo by'intambara muri Ukraine no kugira uruhara rw'umuhuza muri iyo ntambara. President Erdogan yagumye afitaniye imigenderanire myiza na Ukraine n'Uburusiya kuva Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri ko mu mwaka urangiye w'2022. Yarafashije mu mwaka urangiye mu masezerano yarekuriye Ukraine gukoresha ibivuko byayo kwibahari yirabura mu gushorera ingano n'izindi ntete mu makungu.
Fidel Niyongabo kuru yuwa gatanu leta ya Ukraine yatangaje ko ingabo zayo zigiye imbere ho kilometero birenga bitanu hafi y'umujyi wa Bakhmut wo mu burasirazuba bw'icyo gihugu ku munsi washize imirwano zihanganyemo n'igisirikare cy'Uburusiya. Ibyatangajwe n'ubutegetsi bw'i Kiev byerekana ko ibitero byo gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya gisirikare cyayo cyatangaje mu ntangiriro z'ukwezi gushize birimo bigenda biteye intambwe. Gusa ibyo Uburusiya butangaza ko imirwano yo muri Bakhmut bihabanye n'ibitangazwa na Ukraine. Temistokle Mutijima
aganira na televiziyo y'igihugu ya Ukraine. Serishe Revatiaye umuvugizi w'ingabo mu gice cy'uburasirazuba bwa Ukraine yavuze ko ingabo z'igihugu zikomeje kuremya ibirindiro muri ako karere zose igitutu z'umwanzi zigaba ibitero zigana imbere haba ku gice cy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo. Uyu muvugizi w'ingabo yagize ati by'umwihariko ku munsi washize zigiye imbere ho ibirometero bitanu. Generali Oleksandr Siriski uyoboye ingabo za Ukraine zirwanira ku butaka nawe yavuze ko ingabo za Ukraine zikomeje kwegera imbere zigana i Bakhmut. Yongeraho ko hari uturere zongeye kugaruza ariko ntiyagira byinshi atuvugaho. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine yavuze ko ingabo z'iki gihugu zegukanye insinzi w'igice hafi y'akarere ka Krishivka mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Bakhmut. Abasesenguzi b'igisirikare cya Ukraine bavuze ko kwigarurira Krishivka byafasha Ukraine kugaruza umujyi wa Bakhmut wigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya mu kwezi kwa gatanu nyuma y'amezi menshi y'imirwano. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya RIA bisubiramo ibyavuzwe n'imwe mu isoko za gisirikare byatangaje ko muri iki cyumweru ingabo za leta ya Moscow zasubije inyuma igitero cyagabwe kuri Krishivka ndetse zirimo kugenda zifata abasirikare ba Ukraine basigaye muri ako karere. Icyakora ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyashoboye kugenzura uko ibintu byifashe ku rugamba. Ubutegetsi bw'i Moscow bwatangije ibitero simusiga kuri Ukraine mu kwa kabiri kwa 2022 bubona Bakhmut nk'intambwe fatizo mu gutera iyindi miji. Uburusiya nibwo bukigenzura Bakhmut ariko ingabo za Ukraine zizeye kugota uyu mujyi. Leta ya Kiev ivuga ko yagaruje tumwe mu duce duherereye mu majyepfo kuva itangije ibitero byo kwivuna umwanzi ariko Uburusiya buracyagenzura ibice binini mu burasirazuba no mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Ukraine.
Radio ya Amerika kuri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi no kuri internet kuri waishatu radio yacu VOA akadomo.com no kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu amakuru y'ibiga bigari ni mukanya. Amashyirahamwe y'abakora mu nzego z'ubuzima mu Burundi yamaganye icyemezo cya leta gisaba abakozi bakora muri izi nzego kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 60. Iki cyemezo cyafashwe mu kwezi gushize. Abakozi basaba ko iyo myaka yakongerwa ikagera kuri 65. Mu gihe Minisitiri w'ubuzima we ku rundi ruhande avuga ko ntacyo iki cyemezo gishobora guhindukaho. Eloge Willy Kaneza.
Kwa 2019 ukwezi kwa 6 guheze ni abakozi bose ba leta bandikirwa ko kuva bukeye bwaho afite imyaka 60 atanu bakirazira zongera gutonda ku mirimo. Ningingo yafashwe n'ibiro by'umushikanganje wa mbere Gervain Ndirakobuca. Ibyo biro byasiguye ko ari icyemezo cumvikanywe ko n'inama nshikiranganje. Ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu bwaciye busohora butarariye urutonde rw'abakozi babwo babwirizwa kuja mu zabukuru nta wasubiye gutonda. Runanirwa amashyirahamwe yakorera mu gisata cy'amagara y'abantu ruzwi nka FNSS mufunyafunyo igi Faransa ruvuga ko ari ingingo y'agahotoro ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko rwo kuyiyamiriza rwasohoye ryaciye ribaza Melance Hakizimana rurongoye impamvu runana twara rwiyamiriza iyo ngingo mu biganiro cihariye yatubwiye ibituma
mu gisata cy'amagara y'abantu kuva mu mwaka w'2009 abakozi bose bo muri ico gisata baja mu zabukuru bakwije imyaka 65 ivyizanye byaje ari uko habaye ibiganiro na leta mu byo twumvikanye ni byinshi mugabo uno munsi ikintu kirito kiratera ingorane ingingo yafashwe na leta yuko abakozi baja mu karuhuko ko mu zabukuru ku myaka ya 60 icyo bakakigira batagarutse ngo duce muri bya biganiro twari twagize imbere cya kabiri uravye ukuntu byagenze haragiyemwo ikintu cy'agasuzuguro ikintu twokwita mbere n'akagaye banditse ikete itariki 29 bati itariki 30 camugenda kandi niko byagenze hari n'abatari ku kazi uwo munsi baba telefona ku kuma telefone abandi bakabandikira mu WhatsApp bati ejo nimuze mugaruke ku kazi singendo nziza abakozi bafashwe nk'abagizi ba nabi aho kubona yuko bakoreye igihugu ubuzima bwabo bwose.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo yanditse ikete yamenyesha abakozi bose ba leta barungitswe mu karuhuko k'izabukuru ko atanu umwe yemerewe kuzosaba kongerezwa ikiringo. Hejuru y'ivyo biro by'umushikiranganji wa mbere byategetse ko n'abari barahawe ayo mahirwe imbere bayakwa, ariko umukuru unanirwa amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi asanga hari hagikenewe ibiganiro kuri iyi ngingo. Melance Hakizimana
urumva hari ikintu amategeko aragoye nibanze dushire hamwe amategeko yose araba ivyakazi turabe bicavuga dufatiye ku mategeko yo ngaha nyu mu gihugu naho amwamwe usanga ataca bivuga ko nda turafise itegeko ribivuga code de travail liravuga yuko umukoresha abwira umukozi amenyesha umukozi yuko azoja mu karuhuko k'izabukuru umwaka imbere yuko azoja mu kabukuru no kuvuga yuko uwo mukozi abafise amezi 12 yo kwitegura ivyo ntivyabaye rero urumva hari ingendo mbi iyo ngendo rero twego ntishobora kuyihanganira.
Kwa gatatu ku kwezi umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana yarakomoje kuri iki kibazo ari muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu buraruka bw'igihugu yahamagariye abakozi basigaye gukora batiziganya mu kurindira ko leta yandika bashasha.
Abakozi bacu mubandanye mukora kwa kundi nyene mwitanga nimba hari uwo mwahora mukorana agiye mu karuhuko murumva yuko akazi mu minsi ya mbere gashobora kuba kenshi, ariko umwene gihugu akeneye kuvugwa wewe ategerezwa kuvugwa agusangaho umwe abasangaho muri babiri haza umwe haza babiri haza batatu abaje bose bategerezwa gutunganirizwa.
Aja mu mabanga mu 2020 President Evariste Ndayishimiye yasezeraniye abakukuruke ko bazohora bahembwa imishahara ingana niyo basezerewe baronka, ariko umukuru wa FNSS Ntahayishima yemeza ko itarigeze ishirwa mu ngiro.
Twarayikengurutse cyane none iri mu ngiro, iyo ngingo ihari niyo yari gutangura, hanyuma uwo mukukuru kagiye akazogenda abandanya ubuzima nk'uko yahora. Erega hariho nk'abantu bafite amadeni nko mu gisata cy'amagara ya ndakubwira kubera bari bazi yuko bakukuruka ku myaka 65 na banki yabaha amadeni iravye iyo myaka yo gukukuruka, ubu rero baratashe, ubu rero amabanki agira abirukeko n'abigenga bagira ababirukeko, ayo mafaranga none bizoca bigenda gute? Nivyo rero bibazo abafashe ingingo batagiye bariyumvira.
Kugeza ubu ibitigiri nyezi naza abakozi ba leta berekewe n'ingingo ntibiratangazwa, ariko iza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu birazwi abarenga 600 muri ubwo bushikiranganji niho barungitswe mu zabukuru butarariye n'amasendika yo muri icyo gisata yonyene yamaze kwandika yiyamiriza iyo ngingo. Ingingo itegeka abakozi bose ba leta ko babwirizwa kuja mu zabukuru ku myaka 60 n'5 itegeko rigenga abakozi ba leta nomero 1 akarongo gakitse usagatatu byo kuwa 8 ukwa 2 2023 byasubiriye itegeko nomero 1 akarongo gakitse 28 byo kuwa 2023 kwa 8 2026. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eloge uri kaneza ku munsi mpuzamahanga wahariwe ururimi rw'igiswahili. Tubisegureho ku nkuru twabagejejeho kare, umubare twababwiye ko ruvugwa n'abagera ku 100,000 ntabwo ari byo twashakaga kuvuga 100,000,000. Tubiseguyeho rero kuri iryo kosa ryabayeho ni 100,000,000 ukurikije imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye. kucicaro cy'umuryango w'abibumbye nyine i Geneve mu Busuwisi ndumwe idasanzwe yone ku Burundi yaraje ishyikirije icyegeranyo cy'uburyo uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu bwifashe intumwa yabwiye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yone ko ibabajwe n'ifungwa ry'abatavuga rumwe na leta abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu Pierre Claver Nyonkuru
intumwa idasanzwe yaboneye mu byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi ntaje umuntu wa mu kwerekana ko naho Burundi buriko buratera intambwe mu bigenderanire n'amakungu impinga ikiri ndende mu kubahiriza agateka kazi na muntu Fortune Gaeta Zongo yabwiye akanama kajeje agateka kazi na muntu kawo niko ifungwa n'inyuruzwa ry'abazira ubusa rikibandanya afatira karorero ku cegeranyo cishira hamwe yigenga rihana agateka kazi na muntu rigiteka deruka gushikiza ko abantu barenga ibihumbi bine bishwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika muri uno mwaka. Acyo migenderanire ntibuza ko abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa ego umukuru w'igihugu arafise akarimi keza ariko umwizero atanga ntuja mu ngiro bamwe baracaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biratura dushinga kandi wamenga ibisanzwe kandi bibangamira agateka kazi na muntu ku rugero rwo hejuru hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingira ikibaba. Uwuserukira Burundi muri ONI wewe yemeza ko iyo ari indirimbo abansi b'igihugu aserukira bama baririmba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Umufasoni Elisa Nkerabirori yasubiye kwiyamiriza iyo ntumwa ndetse akavuga ko itazokwigira irongo uburenganzira bwo kuja mu Burundi. Ati turasabye ko iyo ndirimbo yama mu kanwa kanyu yuhagarara ndetse turasubiye kwiyamiriza mwebwe n'ibikoresho byanyu byose erega kanama kawo ni gasigaye gakoreshwa n'abo bacafuza Burundi mureke ubwo bubeshi mwirirwa murategurira hamwe kandi mukabushikiriza amakungu. Uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivi cy'iterambere cyo kurwanya ubukene. Ayo masezerano yarusha nayo uvuga ko yahonyanzwe ahubwo yataba yarubahirijwe yewe simba serukira Burundi ngaha. Nawe biruko ubutwara umugwi wigenga w'igihugu rero agateka kazi na muntu yashikirije ko hakiri ibisata Burundi ukwiye gushiramo inguvu nk'ubutungane n'igisata c'abanyororo 67 nyine muraba. Ati ikibazo gisigaye kiri mu byerekeye gutungane guhana abakora ibyaha no mu bwinshi bw'abanyororo ariko turashima utwigoro twa leta y'u Burundi ndetse turabona ko hari n'abatwara ubaruka bw'imbonera kure zegamiye umugambo uri ku butegetsi zatanguye guhanwa kubera zasotoye cyangwa zigahohotera abatavuga rumwe na leta b'umugambwe SNL nko mu Kibondo, Ingozi, Imuyinga no mu Kayanza. Hanyuma ingorane ziri mu mugambi senere zega uwo mugambi nyene ariko zibwirizwa gutorerwa umuti vuba. Aha niho intumwa y'ubumwe bwa Buraya muri ONI yakebuye Burundi ko naho imigenderanire iriko iranaguka uwo muryango utewe amakenga n'ibyagereje ibyo gufungira abantu ubusa guhotera abaharaniye agateka kazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru nka Floriane Irangabiye yakatiwe imyaka cumi yo gufungwa hamwe no kutorohereza impunzi gutahuka. Akanama kaboni kajejwe agateka kazi na muntu karanebaguye ko Burundi bukirangwa n'ikumirana kandi ko budashaka ikiyago n'abo batavuga rumwe gafatira ku kwiyonjorwa kw'intumwa z'Uburundi muri iyi ndwi mu bikorwa nk'ibyo kubera byitabwe n'umwe mu baronderwa n'Uburundi. Pierre Claver Nyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tuvuje ku ruzinduko rudasanzwe igisirikare kirwanira mu mazi cy'Uburusiya cyagiriye muri Nigeria muri iki cyumweru aho rwongeye kuzamura ukwibaza ku migambi y'igisirikare leta ya Beijing iteganya mu kigobe cya Guinea ahantu hafatwa nk'ingenzi cyane. Temistocle Mutijima byifashe bite?
amata tatu y'intambara y'Ubushinwa yamaze iminsi 5 aparitse ku cyambu cyaragose. Abategetsi ba Nigeria n'abo Bushinwa baravuga ko urwo ruzinduko rugamije kongera umutekano mu mazi muri ako karere kazahajwe n'ibikorwa by'ubushimusi. Ubushinwa busanzwe bufite ikigo cya gisirikare muri Djibouti ku mwaro w'uburasirazuba bw'umugabane wa Afurika, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze igihe kinini ivuga ko Ubushinwa buteganya gushinga ibindi bigo byinshi nk'icyo muri Afurika. Babajijwe n'ijwi rya Amerika niba impamvu y'urwo ruzinduko yaba ari ukugenzura ko byashoboka gushinga ikindi kigo cya gisirikare muri Afurika, abategetsi bo muri ambasade z'Ubushinwa muri Nigeria ni Washington banze kugira icyo babivugaho. Uwo muri ambasade y'i Washington yanditse ati: "Ikibabaje nuko ntacyo gusubiza kuri icyo kibazo wabajije." Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nayo yirinze gusubiza mu buryo butaziguye ibibazo bibaza ku ishingwa ry'icyo kigo. Iyi minisiteri yasubije ijwi rya Amerika iti: "Ntitwifuza gutambamira ubufatanye bwa Afurika n'ibindi bihugu. Turashaka guha ibihugu bya Afurika amahitamo twerekana inyungu ziri mu bufatanye natwe mu bijyanye n'imiyoborere ndetse n'ubukungu." Icyakora ubutegetsi bw'i Washington bwakunze kuvuga kuri iki kibazo mu bihe byahise. Umwaka ushize General Stephen J. Townsend wari umugaba w'ingabo za Amerika muri Afurika abwira akanama gashinzwe serivisi z'ingabo mu nteko ya Amerika, yagize ati: "Ikintu nibwira ko kimpangayikishije kurusha ibindi ni iki kigo cya gisirikare ku mwaro w'inyanja ya Atlantika." Uyu musirikare mukuru yongeyeho ati: "Nk'icya mbere cy'ibanze, dukeneye kubuza cyangwa gutambamira ku Bushinwa bugira urubuga ku mwaro w'inyanja ya Atlantika ku mugabane wa Afurika." Ikigo cya gisirikare cy'Ubushinwa muri Afurika y'Uburengerazuba cyaha Leta ya Beijing ububasha bwa gisirikare bworoshye bwo kugera ku mwaro wa Amerika y'Iburasirazuba yambutse inyanja ya Atlantika, ibibonwa nk'intambamyi ku mutekano w'igihugu. General Townsend icyo gihe yavuze ko azi ko Ubushinwa bwari bwatoranyije Guinea Equatoriale nk'ahantu bwashyira ikigo cyabwo cyo muri Afurika y'Iburengerazuba. Mu itangazo bwasohoye, Ubushinwa bwavuze ko uguhagarara muri Nigeria byari uruzinduko rwa gicuti gusa hagamijwe ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano wo mu mazi no kubungabunga amahoro n'ituze mu kigobe cya Guinea. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria kirwanira mu mazi, Commodore Adedotun Ayovoganwe, aganira n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu, yagize ati: "Si ikintu kidasanzwe kuba Abashinwa baza gusura iki cyambu. Abanyamerika, Abanyaburayi, Abafaransa n'Abanyayesipanyi bose barabikora kenshi cyane." Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoboye imyitozo ya gisirikare ihuriweho n'ibihugu byombi muri Nigeria. Nigeria itekanye kurushaho ni ingenzi ku Bushinwa, bufite abaturage babwo babarirwa mu bihumbi bakorera muri iki gihugu gikize kuri peteroli, kinafite ubukungu bwagutse kurusha ibindi muri Afurika. Nigeria kandi ni umufatanyabikorwa mukuru wa gahunda y'igerageza muri Afurika ya Perezida Xi Jinping ya Belt and Road yo kubaka ibikorwa remezo kuri uyu mugabane. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Iragosi hafunguye icyambu cyubatswe n'Ubushinwa cyuzuye gitwaye miliyari imwe na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Nigeria ariko yugarijwe n'imigumuko y'inyeshyamba mu majyaruguru, kandi Abashinwa baragenda bahinduka bamwe mu bashobora kwibasirwa cyane n'udutsiko twa ba rushimusi bashimuta abantu bagamije incungu mu mafaranga. Byongeye, Nigeria ni kimwe mu bihugu byohereza peteroli nyinshi mu Bushinwa, ariko amata atwara ibicuruzwa nayo yaribasiwe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, ba rushimusi binjiye mu bwato butwara peteroli bw'Abashinwa mu kigobe cya Guinea. Darren Olivier, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara cyitwa African Defense Review, yabwiye ijwi rya Amerika ko igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubushinwa kugeza ubu kibanda cyane ku gice cya Afurika y'Uburasirazuba kubera ikigo cya gisirikare kiri muri Djibouti. Avuga ko abo basirikare bamaze imyaka myinshi bitabira ibikorwa byo kurwanya ba rushimusi mu kigobe cya Aden. Igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubushinwa kandi kimaze igihe gikorera mu nyanja y'Abahinde, aho amato ya gisirikare y'Ubushinwa mu ntangiriro z'uyu mwaka yitabiriye imyitozo ya gisirikare yabereye ku mwaro wa Durban cyakoranye na bagenzi babo ba Afurika y'Epfo ndetse n'Abarusiya. Icyakora umushakashatsi Olivier akavuga ko batirengagizaga na Afurika y'Uburengerazuba. Aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati: "Ubushinwa kohereza ikipe y'amato yayo kwitozanya na Nigeria birajya gusa nk'uko byabanje kugenda muri Afurika y'Iburasirazuba." Uyu mushakashatsi yavuze ko bizatangira bagira uruhare ruhoraho mu bikorwa byo kurwanya ba rushimusi n'imyitozo yo mu mazi, bizakurikirwa n'ishingwa ry'ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi hagamijwe gushyigikira ibyo bikorwa, kurinda peteroli y'Abashinwa n'ibindi bicuruzwa byoherezwa hanze biva muri ako karere. Bwana Olivier akavuga ko icyo kigo kizaba gifite n'inshingano zo gutanga umusanzu w'ubwirinzi ku banywanyi b'Ubushinwa bo muri ako karere no ku baturage babwo n'ubucuruzi bwabo. Yongeyeho ati: Ibi nibisobanuye byanze bikunze ko bushaka kubaka ikigo cya gisirikare muri Nigeria ubwaho, ariko biranashoboka rwose.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuje mu makuru y'imikino. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino wa basketball yamaze kugera i Luanda muri Angola mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika ku bakinnyi basanzwe bakina mu bihugu byabo. Gusa ababikurikiranira hafi baremeza ko hashobora kuba hari ibibazo hagati y'abatoza bayo. Jean-Claude Munyandinda byifashe biti.
Nyuma y'urugendo rwa Kigali Addis Ababa Rwanda, abasore b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball bategerejwe n'urugamba rw'indyankurye, aho basabwa kurira umusozi muremure wo guhatana n'ibihangange Tunisia na Maroc mu itsinda rya gatatu. Muri iyi mikino yo guhatana igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona zo mu bihugu byabo, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ariko yahagurukanye n'umutoza mushya ariwe Yves Murenzi, akaba yungirijwe na Kenny Gasana usanzwe ari umukinnyi. Umutoza wayifashije kubona itike yo kwitabira Afrokan ariwe Charles Mushumba, yashyizwe ku ruhande mu buryo avuga ko arubwa maherere nkuko yabitangarije ijwi rya Amerika.
Ukuvuga ngo ba tujya Tanzania bari ba maherere ya head coach. Tugaruze rero batangira kuvuga ngo bagiye kudukoresha peste ngo barebe uzayijyana muri Angola. Ndababwira nti yo mwabagabo mwe yewe ntago naje hano kwiga no gukora peste. Nimuramuka muhinduye letre mwambaye nuko mwamubona ko ntabishoboye. Wamuhaye letre muratsinze muri qualification hajya muri nuza muri final yewe bagafata umwatista wawe bagahita bamushyira hejuru.
Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Dieudonne Ndizeye avuga ko nubwo umutoza yahindutse icyerekezo cyo kikiri cya kindi, bityo ngo nta mpungenge abantu bakwiriye kugira. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye guseruka muri irushanwa rya FIBA Afrokan 2023 igizwe n'abakinnyi 12 aribo Jean-Jacques Wilson Shozwa Byose n'Umukiza, Furaha Kadodo Dieu, Dani Manzi, Dieudonne Ndayisaba, Steve Hagumintwari, Kendall Lamar, William Robbins, Sano Rutatika, Ntore Habimana, Patrick Ngabonziza, Olivier Turatsinze na Emil Kazeneza. U Rwanda rwabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere mu irushanwa ryahuje amakipe mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika ryabereye Dar es Salaam muri Tanzania kuva ku itariki ya 17 kugeza ku ya 23 mu kwezi gushize kwa gatandatu. Amakipe yari yitabiriye ayo majonjora ni u Rwanda, Burundi, Eritrea, Tanzania na Sudani y'Epfo. Iri rushanwa rya FIBA Afrokan ribaye ku nshuro ya kabiri, ryatangiye mu mwaka wa 2019 ribera muri Mali. Icyo gihe ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo niyo yegukanye igikombe itsinze Kenya ku mukino wa nyuma. Amakipe 12 niyo yagiye guhatana muri Afrokan akaba agabanyije mu matsinda ane. Itsinda rya mbere rigizwe na Kenya, Gabon na Cote d'Ivoire. Irya kabiri ririmo Angola, Nigeria na Mali. Mu itsinda rya gatatu dusangamo u Rwanda, Maroc na Tunisia, naho itsinda rya kane rikaba rigizwe na Mozambique, Cameroon na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Mukanya turaba tubasezeye, ariko reka tubanze twibukiranye ingingo z'ingenzi zamwe mu makuru twabagejejeho. Twabwiye ko muri Kenya umutekano wari wakajijwe kuri wa gatanu ubwo habaga imyigaragambyo yahamagajwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rwo kwamagana imisoro yatangajwe na leta nshya mu mijyi nka Mombasa. Igipolisi cyakoresheje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abigaragambye nk'uko byagaragaye mu mashusho yatangajwe na televiziyo. Iyi nkuru ntabwo twashoboye kuyibagezaho ku buryo burambuye, ariko turayibararikiye mu makuru yacu ataha. Twababwiye kandi ko ejo kuwa kane Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yatangaje ko afite umugambi wo gushyira umukono ku masezerano yerekeye umutekano na Afurika y'Epfo. Tubabwira kandi ko uyu munsi ku wa gatanu abategetsi b'Uburusiya batangaje ko bakurikiranira hafi ibiganiro Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ateganya kugirana na Perezida Recep Tayyip Erdogan. Tuti mduteza matuki ya makuru tukwa wajezagaho kuruyu mugoroba na hatu ya soreje ndabashimiye mwese mwarimu yateza matuki na wajenze wanjebose wa mfashije kuya wajezaho kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma.